ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vya vyo mu gitondo abaduteza amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka turabahaye ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na Oriane Tangisha akayoboye ibiganiro vyo kuri no saha uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi mu Burundi umukuru w'umugambwe CNL hariyamiriza bamwe mu bakuru b'imigambwe bitira umugambwe wiwe bakoresheje amwe mu maradio mu kiganiro n'abamenyesha makuru agatogwasa asaba abo banyepolitike guhagarika iyo ngendo ahubwo bakavuga imigambi bafitiye abanyagihugu ni nkuru y'ijwi rya Amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo tuyisomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Muri icyo kiganiro kwa menyesha makuru umukuru w'umugambwe CNL yagarutse kuturoro tumwe tujanye no kutihanganiranira tubandanya kwibonekeza mu gihugu agatogwa asagaruka ku burorero bwa hafi mu buraruko bw'igihugu aho mbere hari n'abanywanyi ba CNL bahasize ubuzima
najya ndababwire yuko ku munsi w'Imana uheze hari ya muri commune Maranga twarashinga uyu muntu yapfuye azize amahiri akubiswe n'imbonera Hirya yejo ku munsi wa gatatu muri komine Gashikana twarahambye iyindi nyankambugayo yatemaguwe ku munsi w'Imana abantu bavuye inyamurenza hari umuntu murumva ngo yishwe na CNL amapermanence yacu bigwa babomora baturira bagira gute ibyo hari byo murumva CNL yagiriye uwundi mugambi ibaza ryo yuko abotinwa n'abakora ibikorwa nkamwe ni ibyo kuko bagaragaza ububisha bagaragaza ingimba ivyo navyo iwacu twavuze tuti chiri moso
ikindi mushinga amateka gatongwasa yiyamiriza n'abanyepolitike bamwe bamwe bihaye ingendo yo gutyoza umugambi gwarangoye ivyo bikabonekera ku maradio bamwamwe nkuko uwasanzwe ari cegera ca mbere cy'umukuru n'amashinga amateka abishikiriza mushinga amateka gwasa akavuga ko abakora ivyo arabadafise imigambi y'iterambere bashikiriza abanyagihugu
avuze ati bavuze ku binyemesha makuru bihe ejo ngo ikiganiro akabirya bari yamamuye ejo wundi kuri radio television nationale yarashitse mugabo muri ivyo byose igiteye agahinda nuko arabantu batigira batera intambwe ngo begere imbere ivyo mugabo twe ntangora birutera sibo batumye tujya kurubuga kwa politiki
ivyo gutyozanya ku maradio biriyamirizwa kandi n'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu mu kiganiro ha radio isanganiro isamiranira ku butaka bw'u Burundi aho iyo radio iri mu ndwi yo guhimbaza imyaka 17 imaze isamirana Gaston Sindimwo hari cyo yasavye amaradio n'ibinyamakuru nuko atabosubira guha ijambo abanyepolitike batyoza abandi
umunyamugambwe azangaha akavuga uwundi mugambwe muzo mwakijambo umuntu wese ndamaze kubona benshi umuntu ariko arashikiza ijambo avuga uwundi hakuvuga we ivyo agiye gukora no gukorera igihugu bisumba ivyo uwundi yakoze akavuga ati naka iyo no bazitira kama yuko abantu nkabo ngo bakosora mukababwira imbere yuko ikiganiro gitangura yuko bo kwifokaliza cyane kuvyo bagiye gukorera barundi bo kwifokaliza cyane kuvyo bagiye guhindura mu Burundi ajya ugiye ukavuga ati naka uri kwatukana cyangwa uri kuracyozana vuga ivyawe bwiye gukora hanyuma ubundi nawe avuga ivyiwe bahiganishwe ivyo imigambi bagiye gukorera barundi ivyo nivyo byiza twifuza cyane cyane tukagabisha abo bose bamaze iminsi bakwiragiza amajambo y'iterabwoba cyane cyane yo gucanishamo abarundi umuntu wese uri kurafata ukavungika amajambo acyoza canke atuma abarundi basubira namwe twashizeho umugwi ugiye kubiraba wowe wese ashobora gusubiza inyuma uyu mugambi wa muhoro tumaze mu imyaka 4 turiko turarondera leta ntizomwihanganira na gatoya
sabacisha gusa amakuru yo gutyoza ku maradio n'imbonesha kure bagabishwa n'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibihano bigiye gufatirwa kandi abakoresha n'iyindi mihora nka WhatsApp nkuko bivugwa na Gaston Sindimwo
tukagabisha abo bamaze iminsi bakwiragiza ibyo mu buhingankuruka bumenyi batuka abantu ugasanga mbere n'abantu bakagenda bakifata amajwi bakarungika ngo nabamenyesha makuru bamwe bababaza tugiye gushyiraho inzego zigiye kubahana bimwe by'akarorero kugira ngo twebwe ibyo twemereye abarundi tugitangura kino kiringo tubashikane ku ntwaro nziza intwaro ya demokrasi aho umurundi wese agiye kwitorera uzomutwara mu mahoro n'umutekano. Ivyo kandi turashimira muri shamakuru kuko muradufasha gutanga izo impanuro dutanga muri leta twebwe natwe tukaba nico cyo twaje ngaho kugira tubereke yuko tubashigikiye mu bandanye musamirana mu gihugu mwigisha urukundo mwigisha amahoro mwigisha kubana neza cyane rwose.
Ku bimaze iminsi bica ku maradiyo amwamwe bityo uzo umugambwe SNL agatogwasa awurongoye avuga ko nivyaba ngombwa agiye kwitura ayo maradiyo kugira nawe agira icyo avuze ku byashikirijwe.
Inama kwiyubahirizwa ry'amasezerano agamije gukuraho icyuka kibi kiri hagati y'u Rwanda n'u Buganda yategerezwa kubera i Kampala ku wa mbere w'indwiza ntikibaye. U Rwanda rwandikiye u Buganda rusaba ko iyo nama yokwimugwa ku yindi tariki itaramenyekana. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema, umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga ambassadeur Olivier Nduhungirehe yemeje ko iyo nama yungurujwe bisabwe n'igihugu cy'u Rwanda.
Nibyo twaranditse twandikira guverinoma ya Afurika y'Epfo n'abaturage gusubika iyo nama kubera ko bamwe mu bari kujya Kampala muri perezida wacu atari kuboneka uyu munsi kubera imishingano bazagira ku itariki. Tukaba twarasabye guverinoma ya Uganda gushaka indi tariki twakumvikanaho iyo nama yateraniyeho.
Hari abashobora kubifata nk'aho u Rwanda rusa nk'aho rutagishaka kujya muri izo nama.
Oya, ntabwo ari byo maze kukubwira kuko nakubwiye yuko twasabye yuko inama yigizwayo kubera ko hari abagize delegasiyo y'u Rwanda batari ku munsi kuri imishingano.
Ubwo mwagiraga inama ya mbere hari ibyo mwari mwumvikanye ko mugiye gushyira mu bikorwa ari nabyo bizategura inama ikurikira. Ese hari cyahindutse kuva mukoze iyo nama ya mbere cyane cyane mu bijyanye n'ibyo mwifuzaga ko bishyirwa mu bikorwa?
Kera nuko nta cyahindutse kigaragara, ahubwo hari ibyagiye ahubwo bitegera kurushaho. Rero kuva amasezerano ya Rwanda sinye hashize amezi ane n'inama ya Kigali yabaye hashize amezi abiri, nta kintu kigaragaza ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyo kubyemo.
Waruvuze ko kuva iriya nama ya mbere ibintu ahubwo byarushijeho kuba bibi, waduha nk'ingero?
Si ngombwa gutanga ingero, ariko icyo nakubwira ni uko byarushijeho kudogera ari ibijyanye no gushyigikira imitwe yitwaje intwari mu Rwanda ndetse n'ibitwise hostile propaganda, ni ukuvuga gukoresha ibinyamakuru mu kurwanya leta y'u Rwanda.
Icyo u Rwanda rwifuza mbere y'uko leta ya Uganda ibaha indi tariki kuba cyakozwe kugira ngo mujye muri iyo nama munyuzwe n'iki?
Twebwe twasabye guverinoma ya Uganda kugira indi tariki twakumvikanaho abantu twese twaba duhari, iyo tariki nayituha twe tuzitabira iyo nama, hanyuma tuganire mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Rwanda. Ibyo ni byo twasabye. Muri iyo nama rero tuzaganira ku bibazo bihari byo kutubahiriza ibyaganiriweho i Rwanda ndetse na Kigali.
Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio y'Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru. Ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Ikaze mwese.
Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu Ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu Ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze twahere mu by'ubutungane mu Burundi aho muhungu wa Lance Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Frodebu utavuga rumwe n'ubutegetsi akaba ari nawe aheruka gutorwa nk'umukandida w'uwo mugambwe mu matora yo mu 2020 afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ni ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nyuma y'indwi yari amaze ahagaritswe akurikiranwa ku caha c'ubwicanyi bwahatswe guhitana umukuru wa zone Muyira commune Kanyosha intara ya Bujumbura turi mu burengero bw'u Burundi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eloge wirika neza i Nairobi muri Kenya.
Lambert Bibonimana umuhungu wa Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu uri mu itavuga rimwe n'ubutegetsi yashikanywe mu ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba ku munsi wa gatatu w'iyi ndwi. Aya makuru yemezwa na Samuvyara. Uwo musore yiga muri imwe mu makaminuza yigenga yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yafashwe ku itariki ya ndwi uku kwezi. Agitabwa muri yompi umuryango n'ababonye afatwa bavuze ko hasa n'uwanyurujwe. Imodoka ifite ibiyo bituma abicaye imbere muri yo bataboneka yamutegerereye hafi y'imuhira muri karitsiye ya Kiririzo Nerohero muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Abari muri yo baciye bamuriza ubutarariye. Abavyeyi bagaragaje kumuhamagara mugaba bari bamufashe baca bamwaka telefone. Mu nyuma byavuzwe ko yari ihagaritswe n'abakozi b'iperereza. Inyuma y'umunsi umwe yahavuye asangwa mu gashoka komisariya y'igipolisi muri meri ya Bujumbura. Leonce Ngendakumana asigura ko umuhungu wiwe n'abandi bantu bafunganywe batarigera babazwa n'umucamanza canke inyamiramabi ngo bamenyeshwe icaha by'ukuri bakurikiranwa ko
abo bose bari kubafatwa dabo nta n'umwe bagire none bako batwagirira na dosiye n'abagabose abo bose bari ku ntuzi babatwaye ata dosiye batumvirijwe na rimwe babatwaye uko hari n'abari bamaze nyanka amayingabi ibyo banafata bakazana nk'uko procedure ikoze ko senari bitegekaje iyo bazana kombuka cyo bakamufata cyangwa imanda yari ariko umuntu yabanyuruje uko nyene kugeza ubu nta information nimwe yemana yabamufashe dukwiye kubwira ni hajya babaze umuntu bamubaje ati ayo manama yo kuza kwica shinde zone
Bwana Ngendakumana aherutse gutorwa nk'umukandida w'umugambwe wiwe mu matora ya perezida y'umwaka uza yemeza kwifatwa n'ifungwa ry'umuhungu wiwe bihagaze ku mvo za politike. Ariko uwo mugabo yamye ari mu batavuganwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD damenyesha ko bitamuca intege agereranije n'ivyo yabonye muri kahise.
Kungao kani kwa kutegeka kuhunga bana ninge dije na wala njira urubanza ndi kwenye la sambe kwa genocide na wali kuhunga bana baby hizo hivi ni mwenye sabiye kana kutegeka garushi na kwenye kujia mubana garushi
kumusori lambea Bibonimana ya agirijwe kwa limu wanyuwa nyumu gamge senere wa gatonor kwa asai chegera chambele chumukuru ina mashinga mateka yu Burundi bateguye kui chumukuru wa zone muira kwa minongibi na gatanu kwezi kwa chumu yumaka. Uyacitse ku icumu inyuma yo kuraswa n'abantu bataramenyekana muri iyo zone ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ku birometero bikeya hafi y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ngendakumana asigura ko kwiterera umuhungu wiwe ku munywanyi wa Senere ari imvi idafashe kuko atigeze aho umunywanyi w'uwo mugambwe. Kuva umukuru wa zone muyira hatswe kuzimanganizwa ubuzima, indongozi za Senere zemeza ko abanywanyi b'uwo mugambwe baba ba 30 bamaze gutabwa muri yompi bikekwa kuba baragize uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi. Eroje burika neza ijwi rya Amerika.
Eroje urika neza urakenuye mu Rwanda naho umuryango w'umuhisi ya Sinapol Rwigara uratabaza uvuga ko abakozi b'igisagara cha Kigali baraye barazitira ikibanza umuryango ufise muri quartier itwa Kiyovu. Avugana na mugenzi wacu Venus Tanshimimana mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, umucanche wa Sinapol ariwe Adeline Rwigara yabanje kumusobanurira uko ikibazo giteye.
Ibibazo by'amasambu n'amaparcelle n'ibintu byacu byose bira ni bimaze igihe kinini cyane kuva n'umutware wanjye akiriho nk'uko twagiye tubivuga, ariko hari ikibanza kimwe icyo ngicyo bakimara kumwica bahise bagitwara kiri hano mu Kiyovu. Hano hafi yacu rwose haruguru ya peyaje ni ikibanza kinini, hari ukuntu twari dufite ibibanza byinshi cyane mu Kiyovu no hepfo yaho, ariko aho hose bagerageje kuhadutwara. Ubwo rero iby'ejo bundi icyo gicyo noneho cyateye ikibazo uyu munsi gikomeye, ubundi bamaze kumwica icyo bahise bagitwara.
Byumvikane neza mu gihugu kigendera ku mategeko abantu bahita batwara ikibanza cyanditse ku muntu gifite izinimero ya kadastre bakakimutwara, ibyo bibaho?
Ubuse n'ibindi byose ko babitwaye barabitwara cyane, buryo bakimara kumwica twagiye tubona ibintu umuntu atabona uko avuga barabitwara. Ubu zari ikintu na kimwe kiri mu maboko yacu, ibintu byose ntibabifite, inganda ntibazifite.
Noneho rero dukomereze kuri icyo kibanza, uvuga uti noneho byakomeye icyo kibanza byagenze gute?
Ubwo nyuma twarakiburanye, twarakiburanye nk'uko twaburanye n'izindi zose bikanga, ariko icyo byitwa soi disant ko dutsinze. Noneho ejo bundi rero bashyizeho itangazo yuko ngo abantu bafite ngo ibibanza ngo mu mujyi ngo bitumaze amezi atatu bitubatwe ngo leta igiye kubitwara ibyubake. Paretire ko ariko itangazo ryaciye ku maradiyo hashize nk'iminsi ibiri. Natangajwe nuko hari umuntu wambwiye ati kandi ibyo bibanza bavuga ni ibyo kwa Rwigara.
Uretse se umuntu wakubwiye ko ibyo bibanza ari ibyanyu, wigeze ubona hari igikorwa gikorerwamo hari umuntu waje akakubakira mu isambu?
ntawe nabonye ahubwo uyu mugoroba nicyo nshaka kubabwira uyu mugoroba rero baje baratangira ubumvuyeyo nsanze amabati bayarunzaho nsanze bariho bacukura ngo bashaka kukizitira ngo ngo numujyi bari ab'umujyi wa Kigali bahari n'abakozi ndababaza bati tugiye kurara dukora kugeza mu gitondo turarara tubirangije mu polisi ndetse yavuye peyaje araza aza kubigutesha baramubwira bati byihorera itegeko ryavuye muri presidence nuko ubwo nariho mbabwira ntese aha hantu muzi ko araho kwa Rwigara ntigende madame Rwigara ngo ingo turakuzi ngo ariko ngo natwe nta mategeko turiho ntabwo aritwe
ubwo urashaka kumbwira yuko urashaka kumbwira yuko ikibanza icawe hari abantu baraye bacyubaka ku buryo muri iki gitondo abantu basanga uruzitiro ruhari cyafashwe
cyane rwose barasanga uruzitiro ruhari cyafashwe bashyizeho na bya byapa byabo ni nacyo gituma barara bakora nyine icyo ngicyo ariko muri iki gihe gishize twaratsinze turagifite
none rero madame Adeline Rwigara icyo gihugu gifite abayobozi ukwiye kwitabaza nta muyobozi n'umwe wahamagaye ngo umubwire uti ndishinganye nshinganye n'ibintu byanjye dore ibintu birimo binkorerwa kandi nakira kibanza naragitsindisha kibanza kuba gitsindiye kikaba ari cyawe niki kubuza kuba uruti nyamuneka ni mutabari gibanza cyanjye ukamera nk'abandi baturage ndetse niba ngombwa witabaze njya mbona mu manama bitabaza perezida wa Repubulika kandi akabarenganura
kuvuga ngo nditabaza perezida wa Repubulika yewe turaturaye yewe ntuye mu irembo rye ubu rero ni wacu aho hose habari ku nzu bashenye basahuye ibyari birimo byose bashenye yasengerwagamo yari ihoteli ariko barayibujije gutangira aho ni wacha yinjiriwe icyo kibanza aho kiri aho ni wacha yinjiriwe noneho nsigaye nibaza niba ibintu biba kumuturanyi we wo mu irembo rye atabimenya ubwo sibyo ibibera ku kibuye no ku gisenyi byamenyekana bite
ariko se nyine nicyo nashakaga kuvuga ko muri abaturanyi niki cyo kubuza kuvunyisha ngo ugende ugere ikambere uvuga uti nyaboneka ni mutabare
ah yewe umva ntekereza ko ibyacu bikomandwa nawe ahubwo yaba wambaza guti ugejeje he uregera ijuru kuko ijuru niryo ryonyine abanyarwanda baregera nta handi abanyarwanda baregera kandi si igihe nyine
ariko nashaka kuvuga ko nka buriya witabaje inzego z'ubutabera ukahamagara nka minisitiri w'ubutabera ukamwereka icyemezo cy'urubanza kiguha uburenganzira kuri icyo kibanza cyawe ukarekana ko warengerewe ndumva amategeko yakurenganura utarenganurwa bikaba ariho bigaragara yuko hari ikintu kibi kigukorerwa kubera ko kiba kinyuranyije n'amategeko leta y'u Rwanda igenderaho
ahari navuga ngo ibyo nzabikora ariko mbere yo kubikora hagata hababa bamaze kuzamura bamaze kuzitira bararara bazitira baragira bate gusa ubutabera bwo ntabwo
urero yari madame Adeline Rwigara umucanche w'umuhisi ya Sinapol Rwigara mu gihugu cy'u Rwanda yayagana mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana tugume mu Rwanda ariko ubutubabwira iby'impunzi yahishami rya ONU gitaho impunzi ku isi RCR na leta y'ico gihugu baheruka gutanguza uburyo bushasha bwo kwivuza bugenewe impunzi zahungiye mu bisagara aho bakoresha ikarata ya mituel abafise indwara zidakira nka diabete cancer bavuga ko ari ingingo itaborohereza kuko imiti bahora bahabwa ku buntu ubu batanga ibice 10% ry'ikiguzi cyayo idonido na mugenzi wacu Pierre Claverne Nkuru
Guhera mu kwezi kw'icyenda guheze impunzi zose zahungiye mu bisagara mu Rwanda kuva ku mwana gushika ku kuze zivuza zikoresheje ikarata ya mituel iyo ngingo yafashwe na HCR ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ifadikanije na leta y'u Rwanda yamara naho biruko haracarimo ingorane cyane cyane ku bantu bagwaye indwara zidakira nka diabetes, kanseri n'izindi. Abo bagiye kwivuza barandikirwa imiti, yamara mu kuyigura bagasabwa gutanga ibice 10% by'igiciro cy'umuti. Akarorero nko mutugurwa 2200 by'amanyarwanda, umugwayi atanga 2200. Ni mugiye kare ubwo buryo bwo kwivuza hakoreshejwe ikarita ya mituweli butaratangura iyo miti bahora bayihabwa ku buntu. Umutama w'umukongomani ari mu bafite izo ndwara ati ni ikibazo gikomeye kuko atamikoro dufise.
Impunzi turarira nyine ntakundi turavuga se ngo turashize twebwe dufate indangampunzi noneho twivuze tuze twishyura dipusi. Ese iyo dipusa tuzayikurayo? Abo ni abasaza bageze muri zabukuru. Ese batazayibona bazaba bate? Bose siko bakora, ntibafite ayo mafaranga ariko bararwara za diabete. Abafite indwara z'imigongo, indwara za kanseri, indwara zikomeye nyine nk'izo ngizo. None nibavuga ngo uriha dipusa uzayikura hehe? Bayatwishyurire kuko ya seri yatwishyuriraga, cyangwa se baturekere ya seri ikomeze tuvure kuko yahora gituvura.
Kadagi Benoit icagiye cyutwara impunzi ziba mu bisagara agaserukira nabo bakongomani, nawe nyene asanzwe afata iyo miti. Avuga ko aya mafaranga basabwa ari umurengera kandi ko hari abantu benshi barembye kuko bayabuze.
Urebye mu bantu bafite maladi kronike irahenda cyane, amerewe nabi cyane. Nanje tuvugana imiti mu diabetiki imiti rango ntayo mbona gutumeze nabi cyane, kandi hasere yahoraga iduwayo. Njyewe bahoraga bantangira 180, none ubu ntana kimwe. Ngomba kwigurira ariko simfite ubwo bushobozi kubera ko ndakazi mfite nyine, n'ukureka tukaguma tugapfa gahoro gahoro. Ingaruka ni uko tumerewe nabi, urabona ufite maladi kronike ukaba udafata imiti. Mu by'ukuri bwa bundi hari umuntu watubwiraga ko hari abantu babiri bamaze gupfa, ariko se simbifitiye amakuru ngo menye ngo hari abantu bapfuye, ariko bashobora kuba barapfuye simbizi, ariko nzabamerewe nabi cyane. Nifuza yuko byagoma gutyo barwase igafata sharje imiti y'abafite ama maladi kroniki, ikazi bahereza imiti bafite ishami rya aha, bagatanga amafaranga bagahora baduhereza imiti nk'uko byari bisanzwe. Umva babagize neza rwose.
Uwutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka atangura ashima muri rusange ko iyo mituweli yaje kuvuza abantu benshi. Kuri utwo tugorane tukihari asaba impunzi kwihangana kuko ikibazo camaze gushikanwa muri HCR ijejwe kubavuza. Hagataho asaba gufashanya uwo bura ayo kuriha mugenzi we amuserukeko.
Twe turakenguruka cyane, ni intambwe ikomeye. Turashimira Leta y'u Rwanda, tugashimira HCR ingene bagerageza kwitaho ibibazo tubatuye. Ibi bintu kugira tubishike ko byaciye kure, twaraganiriye n'abatari bake, aravuye Geneve kuri siege, aravuye Marseille, ndi nyine tuvugana ngene byogenda. Abagwayi indwara zidakira canke nabo basaza nabo nyine iyo mituweli zirabaraba, twari ko turagerageza kubavugira kugira barabe ko ayo kubandanye bavura, mugabo nta kirava muri mu kwivuza. Ubuje HCR afise abaganga ndani muri HCR, ari umugwe w'abaganga ujejwe ibibazo nk'ivyo. Naho tutokwifuriza ko abantu bagwara urinza gwara azokwigora, tuzuvuma dufashanya nko twahora, mugabo kuriha 10% cyo 10% ku ijana.
Munami heruka yagirishijwe impunzi mu ntango z'uku kwezi, abaserukira HCR bemeye ko ico kibazo kiriko kirigwa ingene cyatorerwa umuti. Hafi impunzi zirenga 15,000 nizo zivuzwa niyo mituweli. Ukitswe n'amagara atumbira ivuriro rya leta rimwegereye yitwaje ikarata ndangamuntu y'impunzi canke ikinde cangombwa c'impunzi. Gusa zimwe mu mpunzi zisaba ko subira hagatunganywa ikindi kiringo cyo gutanga iyo karata mituweli ku bana batarashikana imyaka 16, kuko ubuheruka hari batashikiriwe ku mvu zitandukanye nk'abari bagwaye abanyeshuri canke batabimenye. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Kimugo naje gukunda umukobwa uko bwari ko yaruye giciro cyinshi naje kumwandikira musaba urukundo
Juge Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muramenyereye ko nkanumango mumaze kumva dutangwe gushamu tuziki indirimbo zitandukanye tuba twinjye muri cha gice tubatahirizamwo abanyu ahatandukanye tukibaza ko aho muri mu riko mugira ibihe byiza dufise uwa mbere ku murongo Kizito ikaze ku Juge Amerika ego uherereye he
oh neza neza ningamu
Sabge?
Neza bo naye kuje gutasha ababyeyi bandeze ari kuze ni ndavuga nawe ndereye terasi ubwo nashirasi natashya na mama wanje turi kumwakunda abanyandweje ni penge ari ngaho igihanga munara ya mubanza nyene naye nkuye Ezekiel ari ngaho maranja ubujumbura Oh, ni wazi ya mufacha wa anjini mbondo jande mkutifiri kumwenga haanye mkundavu.
Urakoze cyane Kizito girumuse mizanga wa mchibito kereka tuche tugusha muna kakariri mboku muhanzo mu Rwanda Kizito mihigo mwitirano. Ego, girumuse mizu. Akaririmbo ni inuma niko nandi ndabivuze na karirimbo kumuhanzi wo mu gihugu cy'u Rwanda Kizito Mihigo
inuma y'umutuzo n'ubutabera inuma y'ubuhanga n'ubushishozi inuma y'umurava mu muri mudutunze iyo numa niyo nziza niyo dukeneye kwanu
Juge Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda karirimbo ni inuma ku muririmbyo mu Rwanda Kizito Mihigo ari no mu myiteguro yo gutanguza gukomeza atanga ivyigwa vya muzika nkuko ari yarabikoze mu mwaka uheze ku bari mu buruhuko kwana bari mu ruruhuko tuzomurondera abidusigurire cyose na Elise kwindi murongo wa telefone Elise ikaze
ndabahaye mwaramutse namwiriwezana naho muherereye
guherereye hewe wahubwo
ndi muri Tanzania
amajaye muri Tanzania
aho bitira kwa Simba Yanga
hanyuma ugashaka gutasha abandi no munsi gahirize
ndahera ku bavyeyi banje batana mama anyetenda isenga zene kitatwa mama anyetenda vimba na wisini na wadata huko na maa huko Watoi wa anje na wazemeji. Chimilaji ya wadi mwa anje jizije kuri seko ni ayo jitramuka. Na promoto ya anje ahoi herere yehose. Na wandi wa anje ngao mjitramuka.
Urakoze chane edize ngao muri Tanzania na wewe ugiru musimizu.
Nani mjirizi mjirizi mjirizi.
Ne kugira umunsi mwiza ijuge Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Vuga n'akaririmbo ka Amlison n'umuririmbyi w'umurundi kazi ari kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa naho aririmbira muri kino gihe reka tukabasigire tuyifuriza kuranirwa mu byo muri mu byose twongera tubatumira mu biganiro byacu biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikira igihe cy'isaha 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda hari amakuru tubafite igihe cy'isaha 12 muze kuba hagufi ya maradio yanyu rero muri byo biganiro bitandukanye yakoze Magbili ya Bero yegeranije amajwi yacu na ingenieur Joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma je mwumva na Lidiane nahazwe ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu Ruganda rw'ikirundi n'ikinyarwanda cije rya Amerika tuyifurize kuranikwa
ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryohegwe.